nzamba
nzambira samirana
Josine kaze kuri mikro ndabahaye ikaze Radio Inzamba agateka kawe amakuru tugira ngo tubashikirize kuri uyu wa gatatu hagizwe ingingo nkuru nkuru zikurikira Abantu batatu barishwe mu ntara za Cibitoke na Kayanza umwe yicishwa umupanga abandi nabo bivugwa ko bicishwa uburozi Abana bayerera mu mabarabara mu Burundi baguma biyongera mu mugwise NIDH jejwe agateka kazi na muntu ukabona ko atantambwe agateka kabana karatera mu Burundi Naho mu gisata cy'uburozi abarobera mu mazi ya Tanganyika barasabwa kuriha amafaranga angana n'amadorari 105 yo gucungera umutekano ivyiyamirizwa n'abarozi igituma abavyiyamiriza ni mwido nido yano makuru sangwe ikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaha ikaze ano makuru tuyahere ku mutekano umuntu umwe yarishwe atemagujwe umupanga ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ivyo vyabereye ku mutumba Rukago muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza abakoze ubwo bwicanyi bakaba bataramenyekana amakuru ava ahabereye ubwo bwicanyi hamenyesha ko igipolisi caciye gihagarika abari kumwe n'umuhisi mu ntumbero y'amatohoza Ni nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Delicia Kamikazi.
Umugabo w'imyaka 28 yarazwe izina rya Fabien Cishahayo yahora akora akazi ku foroma ku ivuriro rito rya Cereze riri muri komine Muhanga n'intara ya Kayanza niwe yaraye yishwe inkuru ziva muri komine Gahombo zivuga ko hari nk'igihe cy'isaha 12 zo ku mugoroba n'iminota 45 aho ipikipiki yariko abantu batatu ni ukuvuga umudereva abunguruje babiri ariwe Cishahayo Fabien n'umusirikare yarivuye muri komine Muhanga yerekeza muri komine Gahombo Ngo bageze ku mutumba Rukago muri komine Gahombo baca bagwa mu mutego w'abantu batashoboye kumenyekana ubwo nyene ngo baciye bica umwe mu bakiriya yitwa Fabien Cishahayo akaba yishwe atamaguje imipanga ariko mu gihe igipolisi cagera aho hari hahejeje kugwa ibara ngo casanze umudereva w'iyo pikipiki n'uwo wundi mukiriya w'umusirikare atanu n'umwe muri bo yanakomeretse abo nabo baciye bafatwa ubu bariko bagirwa kw'amatohoza kugira bakoze iryo bara bamenyekane bikavugwa ko nyakwigendera yaravuye gutora amafaranga mu ibanki nta minsi yari yaciye hari abagizi ba nabi bateye grenade ku rugo rumwe ku musozi Ruzingati muri komine Gahombo nyene aho haciye hitaba Imana umutamakazi w'imyaka 60 n'umwuzukuru wiwe
mu makuru ajanye n'umutekano kandi hari imisore ibiri yimba inzahabu yatowe ari biziga mu nzu babamwo ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri mu gacimbiri Runyanzari zone rubona komine Mugina intara ya Cibitoke amakuru atangwa n'urongoye zone rubona Andre Nkungwenimana avuga ko iyo misore yoba yahawe isumu mu bifungurwa bariye mu gihe bari bavuye kwimba inzahabu aho uko bari batatu umwe yahavuye akira mu gihe baciye bamutwara kwa muganga uwo mutware akavuga ko hataramenyekana abakoze ivyo igipolisi kikaba cace gifata abantu 9 ku mvo z'amatohoza amanama yo guhumuriza akaba yatanguye kugira ntiyagire abo kwihanira kubera agashavu imiryango yabo bantu bishwe basaba igipolisi kunyarutsa amatohoza kugira hamenyekane abishe abo bantu Nari nabibagiye mu ngingo nkuru nkuru nta ntambwe irategwa mu gateka k'abana mu Burundi mu gihe hibukwa umwana w'umunyafrika kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 16 ruheshi mu gisagara ca Bujumbura abana batera bagwira mu mabarabara aho batunzwe n'ugusegerereza iyo ngendo ikaba iteye impungenge umugwi w'igihugu jejwe agateka ka muntu CNIDH usaba leta gukora ibishoboka kugira abo bana bave muri ubwo buzima bwo mwibarabara inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana
Mugisagara cha Bujumbura abana basegerereza bakunda kwibonekeza hanini mu bice bitandukanye byo muri commune Mukaza nka quartier asiatique no hagati mu gisagara cha Bujumbura bamwe naho batinya kuvugira kuri micro kugutinya abapolisi bavuga ko baza gusega kubera muhira batagira ico bafungura kubera ubukene buri mu miryango iwabo ivyo rero birabagirira ingaruka mbi kuko usanga ababyeyi basigaye barerera mu ibarabara abana bagakura bihereza ibiyura mutwe bitandukanye mu mugwi w'igihugu ujejwe gatika ka muntu CNDH ntibayobewe ikibazo cabo bana Jacques Nshimirimana ajeje ugisata cagatika k'abana muri uyu mugwi asaba leta gushiramo ingufu zidasanzwe
hari ico kibazo c'abana bo mwibarabara biboneka yuko hakenewe ingufu zidasanzwe z'abasanzwe bakorera muri ico gisata kugira ngo ico kibazo gifate umurongo aba bana naho baba babayeho nabi barakura ejo bazocika abagabo bo mwibarabara bacika imijyango yo mwibarabara mu nyuma tuze turonke ba mustantere bo mwibarabara turonke mbere nk'abashinga amateka bo mwibarabara
Icho kibazo c'abana bo mwibarabara si mu gisagara ca Bujumbura gusa mu bisagara vya Ngozi Gitega n'ahandi abana batera bongerekana ibitigiri vyabo ntibiheze ngo bimenyekane ivyo biruko mu gihe ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira bwamenyesheje mu mwaka uheze ko hari umugambi wo kubaka ibigo vy'abana ku mitumba ariko n'ubu bikaba bitarubakwa
Amakuru tuyabandanyirije mu makuru ajanye n'ubutungane mpunzamakungu uyu munsi niho watowe nk'umushikiriza manza mukuru wa sentare mpunzamakungu CPI Karim Assad Ahmad Khan yarahira imbere ya sentare mpunzamakungu mpanavyaha yirahe mu Buhorande yari yatowe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Gustave Niyonzima umwe mu bashingwa manza baburanira abarundi bakorewe amabi kuva mu mwaka w'2015 amenyesha ko bafite zere kwa madosi y'abarundi bahohotewe azo yakurikirana gatera imbere tega matwi umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye urunani kavibru hurikiyemwo abashingwa manza baburanira abahohotewe mu Burundi imbere ya sentare mpunza makungu
numushingwa manza w'inzobere mu bya mategeko mpunza makungu umuntu kandi asanzwe azi mu bintu byo kugwanira gateka kazi na muntu kwisi imbere yuko aja muri ayo mabanga rero ya procureur n'umuntu tuzi ko yari sous secrétaire général wa ONU mu bintu byo kugira amatohoza y'ubwicanyi buriko bukogwa n'aba jihadista bo bita ba état islamique muri Iraq ama n'umuntu yabaye umuhanuzi mu biro vya procureur ya sentare mpuza makungu mpana vyaha yarishashe ku kibazo ca genocide co muri ex Yugoslavie igihugu cahora citwa Yugoslavie yarabaye umushingwa manza wa Jean-Pierre Bemba wa Charles Taylor wa Saif al-Islam Kadhafi n'umuntu afise uburambe mu kazi abizi nta nkeka kandi ivyo bituma tugira icizere ko na madosiye twamaze gutanga mu biro vya procureur nyene muri sentare mpuza makungu mpana vyahayirahe CPI yabahohotewe b'abarundi guhera mu 2015 gushika ubu turizeye neza kwa ayo madosiye azokurikiranwa neza hisunzwe neza yabose kandi hakisungwa amategeko n'ubumenyi ico twa kwita competence na professionalism rero izana nagiwe n'ikintu kiduha umwizere mwinshi yuko tuzokorana neza kandi byinshi bihora binegwa ko bitumwa ko rutoki bakabitorera utunenge no vyerekeye kunyarutsa amadosiye ico kandi kindi nuko uravye wasubiriye yarigeze kugira ingorane na leta zunze ubumwe za Amerika ziramushirakeho ibihano kuri Donald Trump urero twibaza ko azoba ashigikiwe afise ico twokwita soutien d'administration nouvelle ya leta zunze ubumwe za Amerika mu kumufasha muri byinshi haba mu buryo n'ibindi bintu bikenewe ubuhinga rero turafise icizere ko tuzokorana neza mu minsi iza
inzamba
Kadiyo inzamba makuru tuyabanda nilize mngisata chuburovzi. Awarongo ye ikigo kijejguru januruza mumazi muburundi bara yabafashe ingingo yugutoza mafranga angana na madorari ya manyamerika ijana natanu kugato buroba mukiaga Tanganyika. Awarongo ye icho kigo bavuga ko ayo mafranga azofasha mguchungera umutekano muri ico kiyaga. Ingingo abarovzi banegura aho bavuga ko bariko bakwa amafranga menshi nayo atayo binjiza kuko umwimbu wa fi utakiri mwiza mu kiyaga Tanganyika. Bamwe muri abo bakavuga ko bagiye guheba umwuga w'uburovyi inkuru ya Diane Nkuru Nziza.
Iyo ngingo yo gutanga amafaranga ijana anatanu mu madolari y'Abanyamerika yatangajwe na Jacques Bigirimana arongoye urwego rujejwe ibikorwa bikorerwa ku kiyaga Tanganyika Autorité Maritime. Hari kuri uwa kabiri mu nama yakoresheje bamwe mu baserukira abarovyi bakorera ku myeha y'uburovyi yo kuva mu Gatumba gushika mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Jacques Bigirimana akaba asigura ko izo ngingo ziriko zirafatwa ari zizotuma umutekano wiyongera muri ico kiyaga mu kugwanya ubusuma na magendo bikorerwa mu kiyaga cha Tanganyika.
Ubwato burya bukora kumwe n'imodoka rero dutegekanya yuko buzosigwa amarangi kandi amarangi yose azosigwa agasigwa twishunze aho buba bukorera kugira ngo tubutandukanye bagakora bafise uruhusha. Nico bituma rero turetse izo mparati gusa tuzobaha n'amakarata ndangabwato no kuvuga nka carte rose cyabakoresha ku modoka bazoba bafise ibiranga bizwi kuko ibibaranga tugira tubahe tuzoza tubitangarize abo dukora nako kwikera cyatangarika byo cyisangije kuko bizotuma abarovyi baba mu bindi bihugu babaratwega biwacu bajya mu mutekano bari barabuze.
Mu mafaranga y'amarundi ayo madorari ijana natanu ni hafi ibihumbi amajanane. Ayo mafaranga bagiye gutozwa aje yiyongera ku yandi ibihumbi cumi by'amarundi batangishwa n'ishyirahamwe ry'abarovyi ya baje izomara umwaka ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu ya INSS arihwa uko amezi atatu aheze hamwe n'ibihumbi mirongo itatu na bitanu by'amarundi y'agakoti ko kwambara bagiye kuroba bita gilet de sauvetage mu Gifaransa. Abarovyi bakorera mu kiyaga Tanganyika bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise iyo nkuru kuko ku bwabo ngo amafaranga bamaze iminsi batozwa ari menshi cyane. Mu gihe ku ruhande rw'u Burundi amafi n'indagara byagabanutse cyane, abakora uwo mwuga w'uburovyi basigura ko bashobora kuja gukorera mu bihugu bibanye nka Tanzania na Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Ku bwabo icyari cyihutirwa si ukugwiza amahera yo gutoza abarovyi, ahubwo horondega uburyo ico gisata cotezwa imbere kugira ngo umwimbo wo muri ico kiyaga wiyongere gusumba.
Amafaranga angana n'amadolari ijana n'atanu y'Abanyamerika asabwa abarovyi kuzotangwa kugira ngo babandanye kuroba mu kiyaga Tanganyika ngo ni menshi cyane. Ivyo bishikirizwa na Gabriel Rusira arongoye ishirahamwe Olucom. Kubwiwe ngo bari bakwiye kwakwa amahera ari hagati y'ibihumbi cumi na cumi na bitanu kandi bakayatanga mu mafaranga y'amarundi. Kurikira Gabriel Rusiri.
Olicom riremeranya n'umuyobozi ajejwe gutwara ibintu n'abantu mu kiyaga cyane cyane kubijanye no gushirako imparati ubwato kugira ngo bushobore kumenyekana. Nibaza kwivya ata muntu numwe atobishigikira ahubwo kubona bitari bwabe. Nibaza ko ari amakosa akomeye cyane kubasanzwe bitwa yuko batwara canke bahora batwara ibijanye n'ivyo mu kiyaga. Ariko aho tudahuriza na gato ku mafaranga bavuga yuko bagomba gusaba amadolari ngana ijana n'atanu, twe tubona ko ari amafaranga menshi cyane. Naco abantu bakwiye kumenya nuko ibwirizwa nshingiro n'amategeko yandi akingira amafaranga y'u Burundi kizira yuko umurundi ariha amafaranga y'agaciro mu gihugu ciwe mu bisanzwe kirazira. Arico gituma dusavye yuko boshira aya mafaranga mu marundi hanyuma kandi harenge n'imiburiburi ibihumbi cumi canke cumi na bitanu abaye menshi. Ibwo rero tukiyumvira yuko ivyo arivyo vyofasha n'ayahandi hoho ingingo muri rusange n'inziza.
Dutandukire igisata c'indero. Abigisha bo muyobozi bw'indero muri komine Kayokwe intara ya Mwaro barerekana amakenga bafise kubijanye n'intererano bariko barasabwa iyo ntererano niyamahera yo gufata mu mugongo umuryango uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nkuko biboneka ku ifishi bahabwa n'abayobozi b'amashure muri iyo komine ngo buzuze ivyo bituma harabigisha bibaza ibibazo kuri izo fishi ariko inyishu bakemeza ko atayo bafise kuko yaba urongoye indero mu kayokwe canke urongoye indero mu ntara atansiguro babahaye abo bigisha nyene bemeza ko hari aberekanye ko badashaka kuzuza iyo fishi bategwa ubwoba ni nkuru ya Trifine Kaniwabo
ifishi abo bigisha basabwa kuzuza ifishi ijambo ry'umutwe rivuga ngo intererano yo gushigikira umuryango wa president Pierre Nkurunziza naho abayobozi batanga izo fishe bababwira ko atari itegeko ryo gutanga ayo mahera harabigisha bavuga ko abahigimanze batega ubwoba
umwe bamushara amafaranga ibihumbi bibiri bakavuga ko ubishoboye no kurenza arenza ibi bintu byo kwiyandika ukandika izina ugashyira ko matrikire ugaca usinya atari bijya mu bushyikirangange bw'abakozi ba leta tubibonamo iterabwoba bagaca bagenda baravuga yuko azoterera abazomukorerako ata kintu na kimwe azoja gusaba muri komine mu ntara no mu bushikarani
ivyo rero birateye umutima uhagaze abigisha babona ko ataco tuma batanga ayo mafaranga
ikidutera amakenga ni uko haba hariko umwitondoro wose w'umukozi wa leta kandi akitwa ugufasha mbega uwo muryango niwo ukwiye gushyigikirwa gusumbya abandi umuryango wa perezida niwo ukennye twebwe rero duca dusaba yuko ibyo vyohagarikwa bikenewe yuko uwuterera aterera agaterera bipfuye ku mutima kandi bagakura iterabwoba
twarondeye kuri telefone Omer barandagiye arongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Mwaro kugira ngo atange umuco kuri ayo mafishi ariko ntiyitabye telefone yiwe ngendanwa eka n'ujejwe indero muri komine ya Kayokwe ntitwashoboye kumuronka
amakenga ni menshi mu banyagihugu bo muri Nkenga Busoro zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura biturutse ku ikena ry'amazi meza yibonekeza muri ako gace haraheze ikiringo kinini abo banyagihugu basigura ko bamaze igihe bikora ku mazi y'uruzi Kanyosha abo banyagihugu bakabona ko bashobora kwandura indwara nyinshi harimo n'ikiza corona kubera iryo kena ry'amazi meza Donidona Beni Axela Kana
abo banyagihugu baho muri Nkenga Busoro bavuga ko kuva mu mwaka uheze batagira amazi meza barongera ko harimo n'abamaze igihe kitari gito baratanze amafaranga yo kugura amakonto yo mu ishyirahamwe Jidezo ariko n'ubu batarazironka abo banyagihugu nyene bavuga ko bahitamo gukoresha amazi y'uruzi Kanyosha ayo nayo akaba arimwo imyanda iva mu makariti ya Kanyosha na Musaga abo banyagihugu baganiriye na radio Inzamba bakagira amakenga ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike ikindi aho banyagihugu bavuga nuko hari bombo rusange rimwe rudende iryo narya amazi ku mutaga abayakamye bituma ibido ya maritiro 20 igugwa amafaranga 800 canke 500 y'amarundi abanyagihugu bafise kandi amakenga ko nikiza ca coronavirus gishobora kubafata kuko bisaba ko baguma bakaraba n'amazi meza n'isabuni ikindi bashikiriza nuko babishikirije abajejwe intwaro ariko n'ubu atanyishu bararonka abanyagihugu basaba leta kubaha amazi meza kuneza amagara yabo munyishu ryatanze ishyirahamwe Jidezo ritanga amazi n'umuyaga nkuba ryaryamenyesheje ko ikena ry'amazi mu makaritiye ku nkengera z'igisagara riterwa n'uko igisagara cagutse ariko ibikoresho rikoresha ntiribe rirashobora kubyongereza uruganda rwa radio Inzamba ntirurashobora kuronka urongoye komine muha kugira atange umuco kuri iryo kena ry'amazi meza
Inzamba
mu gisata cyo kumenyesha makuru urwego rujejwe kugenzura ibikorwa z'imenyesha makuru mu Burundi sense gwakuyeho ibihano gwari gwafatiye iradio y'abongereza BBC n'ikinyamakuru ikiriho candika ku buhinga ngurukana bumenyi urunani sense rukaba rumenyesha kwiyongengo iri mu ntombero yo gushira mu ngiro ivyasabwe n'umukuru w'igihugu mu kuganira hagati y'imenyesha makuru vyafatiwe ibihano hamwe n'ubwo rwego sense ibyo bimenyamakuru vyasubiye kuronswa ugo ruhusha bikaba bisabwa gukora byisunze amategeko Mukurangiza ano makuru nkuko mugize imisi mubikurikirana tubabwira amakuru ajanye n'igikombe ca Buraya. Inyuma yaho imigwi 24 yitavye igikombe ca Buraya ikiniyo yose urukino rwa mbere, imigwi nka yose yahabwa amahirwe yo kugera kure yaravyerekanye kiretse Espagne n'Ubudagi. Mu nkino nazo 12 zimaze gukinwa hamaze kwinjira ibitsindo 28. Ivyaranze izo nkino za mbere tubishikirizwa na Blaise Nijimbere.
Kuri uyu wa kabiri niho imigwi 24 yitabiriye igikombe ca Buraya kigira ica 16 yasozera yose urukino rwa mbere. Icangaragaye nuko ibihugu bikomakobe mu mupira w'amaguru vyitwaye neza birashobora gushika ku ntsinzi ya mbere. Imigwi imwe bikaba vyaranayoroheye aho twovuga nk'Ububirigi, Portugal n'Ubutaliyano. Ibindi bihugu vyashoboye kuronka intsinzi ariko bigoranye cyane n'Ubufaransa, Pays-Bas n'Ubwongereza. Ico gusa iyo migwi isangiye nuko yose yashoboye kuronka amanota 3. Hari rero n'ibihugu bidahabwa amahirwe yo kugera kure ariko vyitwaye neza mu rukino rwa mbere. Twovuga nka Autriche, Slovakie, Republika Czech na Finland. Ivyo bihugu navyo vyaratwaye amanota 3 bikaba vyererekanye ko bitaje kurorera abandi uko bakina. Iruhande y'iyo migwi yigenje neza hari ibihugu vya rutura umupira w'amaguru bitorohewe aho twovuga Ubudagi bwatsinzwe n'Ubufaransa igitsindo kimwe ku busa na Espagne atahukanye inota rimwe gusa imbere ya Suede. Inkino nk'izi zo mu matsinda iyo umugwi utsinzwe urukino rwa mbere ibibazo biba vyinshi mu rukino rukurikira. Abakinyi bakina imitima itari mu nda. Abakinyi bakina kandi bazi ko batsinzwe bishobora gutuma basezerera amahiganwa bagakina bita rimwe na rimwe bikabagaruka ko n'ingaruka mbi. Kugeza rero kuri uno wa kabiri mu nkino 12 hari hamaze kwinjira ibitsindo 28. Abarorezi bayitabiriye izo nkino bikaba vyarabanezereye biboneka ko batataye umwanya wabo. Kuba yinjije ibitsindo 2 kuri uwa kabiri, Cristiano Ronaldo kugeza ubu yaciye aba uwa mbere mu mateka y'ico gikombe ca Euro afite ibitsindo vyinshi kuko ageze ku bitsindo 11 akabarusha ibitsindo 2 gusa wahoze ari umukinyi rurangirana mu mupira w'amaguru Michel Platini yashikanye ibitsindo 9 mu gikombe ca Euro co mu mwaka w'igumbi 1984. Kuri uno wa gatatu Ubutaliyano butana mu mitwe n'Ubuswisi igenshi saa 3 z'ijoro. Ubuswisi butsinzwe buzoba buriko buregereza inzira yo gutaha mu gihe Ubutaliyano nabwo buzoba buronse itike y'igice 18 gishira ica nyuma.
Urakoze Blaise Nijimbere, aha niho amakuru twariko turabashikiriza agarukiye. Nkaba nshimiye mwebwe mwese mwari muduteze abiri, nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.